Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Inshuti zacu bavandimwe ndabaramukije. Ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi.
Zaratwongwe vraiment nk'ingi Faransa nko utakizi naza kugisomera kumenya neza kugisoma n'ito byadufashije cyane ngose. Igitabo turagitana tukagisoma tukamenya gusobanura ijambo twasomye kandi tukamenya no gusoma neza igifaransa.
Uyu ni umwe mu banyeshuri bo mu Kirundo mu Burundi avuga ku buryo ibikorwa byo mu kiruhuko byabafashije. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, baramutse neza.
Mwaramutse Eugene Mukankusi. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika uragabisha Abarundi ko injyane za politike zibonekeza muri icyo gihugu zishobora kugira ingaruka mbi ku Burundi no ku bihugu byo mu karere. Ibyo byashikirijwe na Nkosazana Dlamini Zuma arongoye uwo muryango mu itangazo yashikirije kuri wa Mungu. Iryo tangazo rije inyuma yaho hiciwe Colonel Jean Bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare mu Burundi. Iryo tangazo ribandanye rivuga ko abantu bataramenyekana ari bo bishe Colonel Jean Bikomagu mu gihe yari atashe mu rugo iwe mu gisagara ca Bujumbura. Ugo rupfu ruje rukurikira urwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahoze ari umuhanuzi wa Perezida Nkurunziza mu by'umutekano. Dlamini Zuma abandanya avuga ko ugo rupfu rwa Colonel Bikomagu hamwe n'ubundi bwicanyi bwabaye mu mezi aheze bigaragaza ko Uburundi bugeze mu bihe bikomeye cyane kandi bishobora kugira ingaruka mbi ku Burundi bwabwo no ku bihugu byo mu karere buherereyemo. Uwarongoye umuryango w'Ubumwe bwa Afrika ashimikira ko hakwiye kuba ibiganiro mu ntumbero yo kurondera amahoro arama n'inyishu ku njyane za politike zibonekeza mu Burundi. Ibi bihe by'umutekano muke Uburundi burimwo byatanguye mu kwezi kwa kane uyu mwaka, aho Perezida Nkurunziza atangarije ko agiye kwitoza ikiringo kigira gatatu. Iyo ngingo Perezida Nkurunziza yafashe yatumye ahakwa ubwiwe gukugwa ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu kurangiye, bituma kandi Abarundi batari bake bafa. Perezida Nkurunziza yagirizwa guca kubiri n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'i Arusha yatumye hagarikwa intambara hagati y'abenegihugu Burundi bwari bumaze imyaka 13. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo yashitse muri Ethiopia kuri wa Mungu, aho yagiye mu biganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara imaze amezi 20 muri icyo gihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Amazina y'intumwa z'aba Robert bagwanya leta ya Perezida Salva Kiir bazitaba ibyo biganiro byo kuri wa mbere ntiyari bwamenyekane gushika ku mugoroba wo ku munsi w'Imana. Mwomenya ko ibyo biganiro bizoba byitabwe kandi n'abakuru b'ibihugu bya Kenya, Uganda, Ethiopia na Sudani. Leta ya Sudani y'Amajyepfo n'aba Robert bayigwanya basabwa n'amakungu ko bakwiye gushika ku masezerano bwa vuba bwango kandi bakayatera ko umukono. Leta ya Indonesia imenyesha ko ibisigarira by'indege y'ico gihugu yazimiye kuri wa Mungu byatowe ku misozi yo mu ntara ya Papua iri mu buseruko bw'ico gihugu. Iyo ndege ikaba yagize isanganya ku munsi wa Mungu bitewe n'ikirere kitari kimeze neza. Iyo ndege yari yavuye ku kibuga cy'indege cya Sentani kiri ku mugwa mukuru wa Papuasi Jahapura igana mu karere kaho bita Oxibire, akarere kagizwe n'imisozi ihanamye cyane. Iyo ndege yari itwaye abantu 54 bagizwe n'abantu 44 bakuze, abana 5 hamwe n'abandi 5 barimo abadereva bayo n'ababafasha. Iyo ndege abajejwe kuyobora indege batanguye kuyibura haheze iminota cumi n'itanu ihagurutse gushika ubu ntibiramenyekana ko hari abashoboye kurokoka muri iyo ndege. Umushikiranganji wa Pakistan mu ntara ya Punjab yarishwe kuri uyu w'Imana ahitanywe n'ikibombe caturikijwe n'umwihevyi. Ico gitero ico kibombe cahitanye kandi n'abantu 14. Shuka Kanzada yiciwe aho aba mu gace kitwa Atoke ku birometero 100 mu buraruko bushira uburengero bwa Islamabad. Abari hafi yaho bamenyesha ko uwo mushikiranganji yari kumwe n'abantu barenga 30 mu nzu yiwe igihe umuntu yitwaje ikibombe yinjira aca aragituritsa. Naho abajejwe kumucungera umutekano bari bagerageje gutesha uwo mugizi wa nabi. Uyo mushikiranganji Kanzada yararongoye ibikorwa byo kugwanya abataliba muri Pakistan.
Aloizi, urakoze kuri aya makuru. Inshuti zacu muracyumva radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio ya tuvewa.com. Mu Burundi gukurakuranwa ku buyobozi bwa komine ya Kirundo byatumye ibikorwa byajyaga biteganyirizwa urubyiruko bidakomeza. Ibyo bivugwa n'umujyanama wa burugumesitiri ushinzwe imibano n'imico. Urubyiruko ruva mu miryango ikennye rukavuga ko n'utuzi twajyaga tubafasha kuriha amashuri tutakiboneka muri ino minsi. Cyakora ibigo bishobora kungura abana ubumenyi byo birahari. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abana biga mu mashuri mato mato mu Kirundo aho bariko bakina inkino zisaba ukwiyumvira mu kigo Crack aricyo mu majambo yose Centre de lecture et d'animation culturelle. Ubwo gwaruka ruvuga ko rudasohoka uko gwinjiye muri ico kigo. Aha mu kigo Crack mwebwe ubu tubasanze ngaha
naje kugira nte
gukina no gusoma ibitabo.
Yego ngenda bona muri ko murakina uru rukino rwitwa ngo iki
rwitwa Ludo.
Imbere yuko muza kurukina mbega mwari mu ruzi canke babanje kurubigisha?
Hari ababanje kukwiye n'abandi baje baru.
Ni bande barubigishije?
Bakuru bacu.
Abo muvukana cyangwa abakora ngaha?
Abo tuvukana. Sinangwikije nabo ngaha. Nazo ndaraba ngene babikina nanje nce ndarumenya.
Muri ubu buruhuko iki kigo cyabamariye iki?
Nguko ibitabo babizanye. Cya twongereye ubumenyi. Byaratwunguye kuvuma nk'igifaransa nk'utakizi neza kugisomera kimenya neza kugisoma nicyo byadufashije cyane ngose. Igitabo turagitana tukagisoma tukamenya gusobanurira ijambo twasomye kandi tukamenya no gusoma neza igifaransa.
Murakoze.
Murakoze.
Dorothea Niyonsaba umwe mu bakozi bakorera icyo kigo avuga ko rwaruka rugihurumbira ku bwinshi.
Barazanye tukabafasha bagasoma ibitabo bagakina maje hanyuma turatonda kuva mu gitondo kugeza midi ama tukagaruka pemidi kenze. Abana baraza kubwishi, ababyeyi barazana abana mugabo abana bakuze kenshi barizana. Akamaro kibafitiye ubu abana kubahora baca bagenda kuza birirwa kumarigara ariko baraza muri iki kigo tukabokipa bagasoma ibitabo bagakina maje amasaha ageze bakagenda kuruhuka wa mwanya bari kugenda kumarigara bakaba bariko barungura ubwenge.
Urwaruka ruri mu mashuri yisumbuye rwahora rutegekanirizwa ibikorwa biruhuza mu makomine mu biruhuko bikuru nk'ibi ariko ubu siko biri. Kumvo dusigurirwa na Daniel Macumi umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano n'imico kama.
Turavye ibi bihe twari turimwo ubu n'ibisi kanya mu makomine biragora gutunganya kuko bitwara n'uburyo butari buke ariho bari abajyango batangura amabanga ubunyene abandi nabo bariko baraheza igihe ariko ndetse ibyo by'amakando travaye hariho n'ibindi abana bashobora kuba barakora nkaha turafise ibigo bitari bike nga ku ntara reka no mu makomine ibigo bishobora gufasha abana ntibagume bagira bayerera hariho ibigo birimwo amamashini agezweho hari ibigo birimo ibitabo byo gusoma ugiye hijya no hino ku mugoroba urasanga rwaruka ruriko rurinonora imitsi barafashwa muri ubwo buryo naho ayo makando travaye yo badahari
iruhande y'ivyo bikogwa abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye baturuka mu miryango ikenye bakunze kumara ibiruhuko nk'ivyo mu bikogwa by'amaboko bibafasha kurondera amafaranga y'ishure ubwo buzi bavuga ko buri ko buboneka nabi nabi muri kino gihe kubera ibihe bya politike Burundi buhitiyemo
nakazi kigihede niko dusanzwe dukora ngaha twebwe dukorana n'abafundi nyene babajeje kuba kuko babanwa barubaka inzu nyene tukaze turabahereza jaka kazi cyo kafasha ndakore amafaranga ndayakoreye nkara nkabona ikizo ikinzo yakoza kubera uburuhuko bumwe burasa no burangira nkaguramo ibikoresho by'ishure nanje aya mafaranga niko kazi yazofasha n'icyo mbona kiri imbere karabuze ni gakeya kubera n'ababosi bari kugatangaseho bari bamwe nafate yuko nk'abari gusohora imitahe bo bakemazo ugasanga baragize ingwane nyene byarabashikiye bagahunga niyo mpamvu mbona ko kazi gase nakagabanutse
ariko we
n'imitende ndashimira Imana kuba narakarose nabajya batakarose nabo no kwihangana nabajya batsokaronka ikindi gihe
nubwo ingaruka mbi z'uko kubura ibikogwa bifatirwaruka mu buruhuko zidashoka zigaragaza ikiboneka nuko harugwaruka rutari ruke rw'abanyeshuri ruri mu biruhuko rugira uruja n'uruza mu mabarabara bikagaragara ko ari kubura ico rukora ha mpande y'urundi rutari ruke rwarangije amashuri ariko rutabasha kubona kazi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri inkuru tunyarukire noneho muri Kenya mugenzi wacu Oriane Tangishaka haratubwira ibyiza byo kurera abana umuntu atibyariye hakirwa abana bakeneye imiryango
ikigo cyagizwe mu 2007 cyagereranyije yuko hari abana bagera ku 250,000 bakora kandi bakaba mu mayira y'igihugu cya Kenya 60,000 muri bo bakaba baba mu gisagara cya Nairobi amashyirahamwe jejwe kuronderera abo bana imiryango ibarera yaragerageje kugabanya ivyo bitigiri yamara kudategera neza ivyerekeye ukurera canke ukuregwa n'imiryango umuntu atavukamwo nimwe mu ntambanyi z'igikogwa cyo kuronderera abo bana imiryango ibarera Kate Irungu ni umuvyeyi w'abana babiri umwana w'umuhungu w'imyaka 10 n'umwana w'umukobwa w'imyaka 8 akizero kawe n'umugabo wiwe ko kutaronka umuryango wabo bwite kahatswe kuzimangana bari barubakanye imyaka irenga 8 bipfuza ikibondo ntibakironke kugeza aho bafata ingingo yo kurondera umwana avuye mu yindi muryango borera mu majambo yiwe Kate avuga ati nibaza ko kurera umwana utavyaye ari ikintu ciza iyo utabashije kwibaruka uwawe bwite kuko biguha akaryo ko kuronka umwana kandi bikaguha akanyamuneza ko kuba umuvyeyi ati nibaza yuko byo bavyiza abanyakenya babonye iciza kiri mu kurera umwana atari uwawe Season Otwoma ni umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa Little Angels Network ikigo kirera abana cuguruwe mu mwaka w'2005 kikaba gifasha kuronkera imiryango abana bashika ku 300 buri mwaka avuga ko muri Kenya abantu batarategera neza ibijanye no kurera canke kuregwa n'umuryango umuntu atavukamwo Otwoma avuga ati kime mu byiyumviro abantu bafise kuvyerekeye kurera canke kuregwa n'umuryango umuntu atavukamwo nuko abantu bakeka ko abantu barondera kurera umwana atari uwabo ari abantu batabasha kuvyara ati ivyo rero vyatumye hategerezwa gutangwa inyigisho nyinshi cyane mu banyagihugu tubasigurira ko n'imiryango ifise abana yivyariye ishobora kurera abandi bana ikindi cyiyumviro kitari cyo nuko abana umuntu ativyariye badafise imico myiza canke ko ari ikintu kidasanzwe kubona umuntu arera umwana atari uwo yivyariye Utwoma arongera kanegura iciyumviro abantu bafise cuko amafaranga amashirahamwe ajejwe kuronsa imiryango abana ari menshi cane amafaranga asabwa angana n'amadolari 400 no kuvuga amashiringi 40,000 uwo muvyeyi Kate Irungu avuga ko abana baregwa mu miryango itari iwabo ataho batandukaniye n'abana umuntu yibarutse ataba bandi bana bazanana umunezero canke ibibazo nk'uko biba bimeze kuri buri mwana wese umufasoni Otwoma asaba imiryango ifise abana yivyariye kugurura imitima yabo n'ingo zabo bakakira abana badafise imiryango yabo biciye mu mashirahamwe abijejwe
Ibi biganiro by'Ijwi rya Amerika mubyumvira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook kuri radio yacu VOA no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.
Ego urabona mwatoranye umugabo gutunga ibigwanisho mu bifitiye uruhushya ndabinginze nimuze muhemukira igihugu cyacu ngo mubihindukirize kuba mwokingi
naje tuzohemukira
ibyoroshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuntu kandi n'uyu rene wacu umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu
uramuko
ahubwo burya mukuru wacu ari muri politiki naho nyine wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera n'ubu waragarutse
murambo wari mu mugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi n'ugire ikibazo
ntindira ndagutekera impanuro nawe wowe bikiye
reka nigiye
urabona ko mwari mwaje kuganira ku mubyeyi wanyu ahitanwe n'abagizi ba nabi
mve yashe
ndabasabye ntimukurikize amaraso murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wabwirizwa amaraso ya mwene wabo
kumena umutwe
murabinyemereye
Mwenye neza na uwe vila kuraba yewe mutagondwa
Mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo Igisata cha kumenyesha makuru chishira hamwe Search for common ground muburundi
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Tunyarukire noneho mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda adufitiye amakuru ya siporo n'imikino.
Ejo bundi kwa gatandatu kuri hotel Mubano ku Kacyiru harangiye amarushanwa mu kino koga ndetse no tennis. Ayo marushanwa yaramaze icyumweru yahuje abakinnyi bari baturutse imihanda yose barimo abanyarwanda n'abanyamahanga. Umukino wo koga wahize abandi mu kiciro cy'abagabo avuga ko uburamba afite muri uyu mukino ari bwo bwatumye arusha abo bari bahanganye.
Nitwa niyo mugabo Jackson abantu bakomoka mu karere ka Karongi na ari burengerazuba
uyu mukino wo gusanga mu koga wawutangiye ryari
mbona utangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri nkomeza nkina mu kugeza muri 2005 2008 najya gusokera ikipe y'igihugu muri 2007 ngiye muri Australia gukina championship Melbourne Park
ibanga bakoresheje ni irihe kugira ngo yitware neza ubu wa mbere muri rushanwa ryateguriwe kuri hotel mu bana
ibanga nandi na entraînement nyinshi no kumva mbikunze kandi nkumva ko ari ibyanjye cyambere na mbere kumva ko ari njyewe biriho ibindi bikaza kuza nyuma niryo banga mbese entraînement nyinshi kumva ko ari ibyanjye
uwo mwari muhanganye wabona ko urwego rwabo ruhagaze hehe
urebye bariya ni barumuna banjye niyo nje gukina hari gihe mbona harimo abashyashya bitewe n'uburyo ngiye nabitangiye kera nabyo bikanshimisha cyane kuko iyo mbonye urubyiruko rurimo rwitabira umukino wo koga mbona koko cya kintu nakurikiye ko gitangiye kumenyekana mu gihugu kandi gitangiye kugira indi ntambwe
waje kwisonga mu kiciro cy'abakobwa yabaye uwasesa ha uruhande rw'umukino wa tennis mu bagabo igikombe cyatwawe na Ernest Habiyambere atsinze Olivier Havugimana amaseti 2-1 mu bakobwa Ingabire Megane niwe wabaye wa mbere nyuma yo gutsinda Gisele Umumararungu amaseti 2-1 Ingabire Megane yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo yatsinze ngo nta kintu kinini yarushije uwo bari bahanganye kuri finale
gusa icyagaragaye hagati yanjye nawe nuko twese twariteguye uko twatangiranye imyitozo twatumaze iminsi imyitozo hafi n'amezi abiri kuko turimo turitegura Jeza Afrika mu by'ukuri niwe twakoranaga imyitozo gusa yakinnye neza mu by'ukuri ushuko yarasanzwe akina kuba mutsinze nagaruko namurushaga cyane wenda namurenzeho gato ariko mu by'ukuri nange mvuga mbona nabonaga ko ari buntsinde ku seti ya mbere yari yansize yanatsinze nabi sisize mvuga yuko nyine ari buntsinde ariko ni kubw'amahirwe icyagaragaye nyine nuko wenda hari ikiba kibutanwa kuko ngiye inama competition menshi kumurusha nicyo kintu cyagaragara kuko bavuga ngo ndamurusha ngo murusha wenda tennis oya ahubwo ashobagaragara buryo uko murusha ama competition menshi murusha technique ariko nta kindi kintu murusha
umuyobozi wa hotel Mubano yateguye aya marushanwa ya tennis no koga asanga iki gikorwa ari ingirakamaro cyane cyane ku rubyiruko
nitwa Ndarifite Azarias ndi umuyobozi wa hotel Mubano aya marushanwa na marushanwa twateguye tuyita Open Hotel Mubano Tournament cyangwa se irushanwa mu buryo bwaguye muri hotel umubano rikaba ryari rigizwe n'imikino itandukanye harimo cyane cyane umukino wa tennis ndetse n'umukino wo koga. Ibyo twitegura twari duteganije cyangwa se ko dufite intego yo kureba ku rubyiruko cyane cyane kugira ngo turushishikarize gukurira mu gukora iyi siporo cyane cyane kuko tuzi ko ari siporo igira umumaro, bityo urubyiruko aho kugira ngo rujye mu bintu bitagira umumaro bitagirira inyungu igihugu, ahubwo tubashishikarize kuzamukira mu mikino nk'iyi ngiyi ku buryo twumva bakomeje kandi twumva natwe dushishikajwe no kubashyigikira bakomeje bakaba bagira no ku rugero rushyitse bakagera ku marushanwa mpuzamahanga.
Biteganyijwe ko aya marushanwa azaba ngaruka mwaka kandi hakiyongeramo n'indi mikino. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Bisanzwe muri uyu mwanya ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubufatanye mu ntambara yo gushakisha Joseph Kony, umuyobozi w'umutwe wa Lord's Resistance Army, umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera, bugeze mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadepite barenga 10 mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana Joseph Kony n'umutwe wa LRA kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga Amerika ikomeje guha ibihugu bya Afurika kugira ngo bihangane na Kony n'umutwe we. Iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo, zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba. Tariki ya 10 z'uku kwezi kwa munani, abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga ukware bwana Kony n'umutwe we, banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri Leta. Guhera mu mwaka w'2005, Kony akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye. hashize imyaka irenga 10 konyi n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Centrafrique. Ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi binatuma abarenga 450,000 bava mu byabo. Ibihugu bya Uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya LRA ariko ntibabigeraho. Icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe, umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango, bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese. Iki cyemezo cy'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika ni ikimenyetso cy'uko Amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba Repubulika ya Centrafrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kutsinda burundu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo. Amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo.
Ibyo byari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato ibiganiro byacu by'iki gice turaba tubishoje. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana harabanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Aloyizi, umwanya ni wawe.
Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afurika riragabisha Abarundi ko injyana za politiki zibonekeza mu Burundi zishobora kugira ingaruka mbi ku Burundi no ku bihugu byo mu karere Uburundi buherereyemo. Ibyo byashikirijwe na Musazana Dlamini Zuma arongoye umuryango mu itangazo yashikirije kuri wa Mungu, itangazo rije inyuma yaho hiciwe Colonel Yohani Bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare. Warongoye umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ashimikira ko hakwiye kuba ibiganiro mu ntumbero yo kurondera amahoro arama n'inyishu ku njyana za politike zibonekeza mu Burundi. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo yashitse muri Ethiopia kuri wa Mungu ahagiye mu biganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara imaze amezi 20 muri ico gihugu ca Sudani y'Amajyepfo. Mwamenya ko ivyo biganiro bizoba byitabwe kandi n'abakuru b'ibihugu vya Kenya, Uganda, Ethiopia na Sudani. Leta ya Sudani y'Amajyepfo na Barobere bayigwanya basabwa n'amakungu ko bakwiye gushika ku masezerano vuba bwango kandi bakayatera ko umukono. Leta ya Indonesia imenyesha ko ibisigarira by'indege y'ico gihugu yazimiye kuri wa Mungu vyatowe mu misozi yo mu ntara ya Papua iri mu buseruko bw'ico gihugu. Iyo ndege yari itwaye abantu 54 bagizwe n'abantu 44 bakuze, abana 5 n'abandi 5 barimo abadereva n'abafasha. Gushika ubu ntibiramenyekana ko hari abashoboye kurokoka muri iyo ndege. Umushikiranganji wa Pakistan mu ntara ya Punjab yarishwe kuri w'Imana ahitanywe n'ikibombe caturikijwe n'umwihevyi. Ico gitero cyahitanye kandi n'abandi bantu 14. Uwo mutegetsi yitwa Shuja Ganzade yiciwe aho yahora aba hitwa Atok.
Urakoze cyane Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru wongeye kutwibutsa. Ibiganiro byacu by'ikice cya mbere birahumuje. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa 12. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Mbifurije mwese ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.